Twashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora kwisi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio tuvewa akaburungu.com adresse ya Instagram yacu YouTube na Facebook ni VOA radio ya Trick Ganiro ni muri isanga mwagiteguriye mukamugiye gushikirizwa na Jodiane ni nahazwe ndi muri studio ya 5 y'ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
uvuga ko atararota mu buzima bwiwe canke atarumva umuntu yarose ngira ngo yoba yibeshe uramaze kurota nimba umaze kurota ngira ngo uribaze na rimwe ati biva kuki ivyo ndota n'ivyo mba niriwemwo indoto zivahe zitegwa niki urarota ukibagira byo bitegwa niki uno munsi muri sanga y'uno munsi turagaruka kuri utwo tubazo dutandukanye tujanye n'indoto n'ibindi bishimikiye ku bwonko umuntu abamwo haba mu ndoto haba yahoze atekanye ari wenyene muri benshi rero mwatwandikiye muvuga ko mufise ivyo muza kubaza umutumire twabatumire no munsi muri sanga y'uno munsi nawe siyundi ni Pierre Claver Njejimana umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato akorera mu kigo gisanzwe gifasha abagenda n'indwara zo mu mutwe kiri Bujumbura mu Burundi mu Kamenge Centre Neuropsychiatrique de Kamenge mwiriwe neza Pierre Claver Njejimana nari ngiye kongera ko professeur hari habatari bake bakuze nka professeur nivyo na cyonyene katirigumizeko
Pego mironeza madame Diane murakomeye amakuri minsi minsi
turakomeye turashima hanze hatanguye gusa neza abantu muhuye mwibarabura bona ko amerewe neza sinzi ko mwijoro bica bitera kurota neza canke ivyo ari byo
Ego bisazwe kurota mondo wese ararota abahinga barabivuga neza ngira ngo turamaka kwiza sigura neza
Ego indoto ni kinone ga Pierre Claver
Ego murakoze cyane indoto bisanzwe ni ziyumviro biza mu muntu mu bisanzwe ubwoko bwiwe buruhutse nubwo asinziriye hanyuma ibyo byiyumviro biza cyane cyane bivuga ku buzima bwiwe cyangwa bivuga ku babanyi cyangwa bivuga novuga imigambi amaproje umuntu yirigwamo hanyuma bikagaruka kuko abahinga bavuga yuko abantu bose iyo basinziriye iyo usinziriye mu bisanzwe bajya uri kurarota ko umuntu asinziriye uwo ari we wese aba ari kararota iyo itiro rero novuga atari itiro ryinshi yamwe ibyo wabose waherije kukurota usanga mu gitondo uvibuka ugasanga urashaka kubwira umuntu utimeje kurota ibi nibi ariko iyo umuntu asinzire cyane gose bimwe bita mu gifaransa en sommeil profond urarota hanyuma nweza ngo wibuke ibyo warose ariko bisanzwe umuntu uwo ari we wese akomeye afite ubuzima ebye asinziriye abari kararota ego
nuvuga ko ubwonko burabandanya gukora iyo umuntu asinziriye rero
neza cyane mu bisanzwe iyo umuntu asinziriye ubwonko bwe bubandanya gukora neza cyane burakora kimwe gusa kubera itiro bajya mutwaye ntashobora kuvuga ati ivyo niko ndakora ni ibi ariko ubwongo bwa butembera kuko ubwongo buhagaze umuntu yapfuye
hanyuma umuntu akarota indoto iza indoto ziri ubwoko bungahe indoto zose ni zimwe umuntu yozica mu midwi itandukanye cyane
Novuga bo indoto mu isanzwe ruko dufite ubwoko bubiri hariho indoto umuntu nabirabwira ashobora kurota ibintu novuga byamubaye ko cyane yaciyemo akaba n'iziri ndoto bita amafantasi novuga ibintu donc imaginaire umuntu yiyuvira cyane bica mu mutwe novuga bigaca mu mutwe mbere utari ko urirana kode y'uko byaciye mu mutwe ariko ugasanga biragarutse cyane cyane iyo usinziriye urumva rero umutwe umeze nk'ishyamba mu isanzwe wakira byose hanyuma iyo usinziriye rero nabwo ndibabwira nti bya bintu waba ucamwo bya bintu waba wiyumvira bya bintu wabonye bya bintu bigutera n'ubwoba mbere ugasanga biragarutse yego hanyuma muri make novuga nti hariho indoto novuga umuntu aza kwibuka yuko yari karabirota nababwiye bivana n'itiro ingene bari ingana n'igihe rero iryo tiro riba ari byinshi cyane ugasanga umuntu ntashobora kwibuka ibyo yarose hamwe kuvuga mu bitoro rwose naraye ndyamye neza ata nkomanzi zirimo umuntu uze mu gatiro kanjye ariko uba wasize agatiro kamwe kameze neza gatuma uruhuka neza bya byiyumviro ibigaruke arasifasi ko ndabivuga mu gifaransa
hanyuma abantu none iyo uwovuga ko kurota bitandukanye murabiciye ko ku masonga bukebuke kurota bitandukanye no kutaryama neza ntiyo bayibeshe rero
mu bisanzwe ntabayibeshe neza kuko bije bita mu gifaransa noze ama cauchemar cyane cyane bikunda gufata iyo ufite itiro ritameze neza iyo wiri burushe ugasanga urabuza agatiro yamwe urusinzira ukaza muri kurakangagurika nubwo ko haje ukangagurika mu bisanzwe ziba ari indoto ziba ziko ziraza kubera ikiro rya buri kameze neza mbwa iyo umuntu asinzire neza byo bita muvuga ngo ikiro nyene bikwiye donc urarota mugabo ibyo donc ntacyo bishobora gukangura mu bisanzwe mbwa iyo ikiro bitameze neza urumva indoto ziragushira kugutera ubwoba ugasanga uciye wikangagurika ugasanga bikebyaga n'ugusubira no kuronka n'agatiro
ego reka tugende
gatuvuga ngo indoto zirafitanye isano cyane gose n'itiro ritaba rimeze neza
mbaba ndi bavuga ngo arota yicaye naho
warota yicaye
hariyo nka sinzi ko bavuga ngo araradirana arota yicaye nk'umuntu ayiyumvira
Mwisaze uramaze kubona nk'abantu benshi bamaze kugera mu zabukuru kenshi na kenshi agatiro karabacha ko gatoyi bicaye nk'ahantu agatiro kakamutse ko kabona asinziriye hama ibyiyumviro bikagwa biza karota nyine nk'uko nabivuga nk'uko twadeje kubivuga nubwo ako gatiro kiyo nikaba kameze neza kaba ari agatiro gakeyi akarota yicaye ugasanga ari karavuga nk'utuntu bivanye n'uko agatiro kamufashe ka kamufata buke buke n'ubundi bintu bya gutyo
reka tuje ku mirongo ya telefoni duse n'abatari bake bifuza kubabaza ibibazo bitandukanye turahera kuri Daniela Daniel ikaze ku ijwi ry'Amerika
alo
uherehe ga Daniel
ndaha mu gisagara cya Makamba
haravugwa maki
Makamba nane mu mahoro akazuba ari kose abantu baratekanye
urarota canke nturota
Wajenge ngo nta muntu abaho mu buzima tarota
hariho abahora bavuga ngo je hariho nko indiko ndategura ikiganiro hari uwambariye ngo ni yarose nta byibuka ije aba yarose ngo aribuka ko yarose mbwa bikanga kwa byibuka araza kudusigurira Pierre Claver gituma bamwe batibuka ibyo barose nubwo yavuze ati hari haba basinzire cyane n'abataba basinzire cyane Daniel akabazo kawe rero ku mutumire twagutumiriye uno munsi ni Pierre Claver Njejimana n'umuhinga yanonose ibijanye n'inyifato
akabazo fite fite akabazo birabishika umuntu akarota ajyana karota mbere akarota ibintu biteye ubwoba haza nk'ikintu dufata nk'ikintu cy'igikoko kiza kumugira nabi kumurya agakoma induru cyane gose ku buryo ashobora umuntu ashobora no kugomba kwikangura bikanka byawe gukoma induru wewe agakoma induru mugabo abo muri iyo nzu bakabyumva mugabo wewe byiwe ntaje kumva ko yakoma induru sinzi rero nagwa kubaza biva kuki cyane biba bifashe bifitanye isano riki na barya harya umuntu arota ibintu abyose bikazoshika bikaba byo icyo nicyo kibazo nagwa kubaza mu nsanzwe.
Urakoze reka duhe akanya Pierre Claver Ndejimana akwishure. Pierre Claver umwanya ni gwanyu mu ishure Daniel ari Makamba.
Ego murakoze cyane. En fait kuri Daniel ari Makamba nashaka ndamubwire yuko mu bisanzwe uko nari ndabivuga ubwa kare indoto nkuko abivuze nawe nyene nta muntu n'umwe abaho akiri muzima atarota twese turarota mugabo nkuko nabivuze bwa kare gitangura indoto ntizimeze cyo kimwe kuko bivana n'ingene umuntu aba yatoye ikiro rimeze neza cyangwa ritameze neza hanyuma akarota haba cyane cyane rero ngerageje kwishyura Daniel Makamba ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kurota ibintu bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose yabayemo cyane cyane urabona hari nk'umuntu nka muri kino gihugu cyacu cyakirimo ibihe bitoroshye by'intambara ugasanga umuntu ariko ararota ariko arahunga cyangwa ariko arirukanga ahunga abantu bajye kumugirira nabi cyane ukabona ariko ararota abona ibikoko bijye kumugirira nabi bijye kumwica bivanye na novuga na kiritire ndende kiritire no ivugaguye mu Kirundi biragoye umuntu bisanzwe arota dans la culture dans la culture novuga mu bijyanye n'imibereho ya y'igihugu arimo ya sosiyete yavukiyemo hanyuma rero bivanye n'ibihe umuntu yagiye aracamo ugasanga indoto zikura kuronka amateme novuga ajyanye n'ubuzima bwa minsi yose umuntu yagiye aracamo arabajije ati mbega yoba biva kuki nije ndeko ndagerageza kumusigurira yuko umuntu aza kurota bivanye n'aho abaye n'iburyo abayemwo n'ivyo abayemwo ugasanga kenshi na kenshi ivyo bikunda kwiga kuza bigarukagaruka ego sizi ko nagerageje kumwishyura nimba namukurikiranye neza
nibaza ko
agatomora neza ikibazo cyiwe
yamaze kugenda ariko uko mu bisigwe je ndumva bitahuritse cyane. Eko trafise murakoze trafise na Aimable ku yindi murongo wa telefone. Aimable ikaze muri sanga dusangira ikiyago.
Murakoze cyane amahoro y'Amerika
turaho turashima hanze hasa neza akazuba nubwo katari kenshi nta bukanye buhari no munsi guherereye ga Aimable
Nairobi
biragenda neza
ari ko akabeho kandi kibere tu kimeze nk'ikirimo agafungo ka rugira akavura niko karimo kashaka kuzwa ariko ntabwo yari akabeho gusa
ubundi mwe mwahora mukanya mu kwezi kw'indwi sinzi ingene byagenze. Akabazo kawe ku muhinga Pierre Claver Ndejimana twagutumiriye Aimable
nari nikuje kubaza umuhinga w'ibijyanye n'indoto n'ibintu byo mu mutwe
yanonose ibijyanye n'inyifato ntiyanonose iby'indoto gusa
ari ibintu bijya bimbaho nkabata ikintu kenshi muri kazoza nkabona kirabaye cyane ariko ahanini ni n'akantu k'agadevovize mu mutwe nashaka kubabaza ngira uburakari kugira uburakari bukomeye cyane burenze niko bari akabazo ko mu mutwe kuko birashika nk'umuntu agakorerwa agakosa cyangwa agahura n'ikintu kimubabaza sinita mbabara uwo mwanya ariko uko iminsi igenda ihera n'inzira kuri cya kintu niko uburakari buguma bwiyongera ubwo kurakara cyane n'ibyobafitanye isano n'indwara cyangwa n'ibibazo byo mu mutwe nagira ari icyo bukakoyo nishira ibi no kumurongo nkamenya nimba kunozo no kwitwara bishobotse nimba
ndisabe Dieudonne muhinga bw'ivyuma akugumize ku murongo Dieudonne urakoze kumugumiza ku murongo ego Pierre Clavier murumvise akabazo ka Aimable arabajije ati iyo arose bizoza muri kazoza birava kuki akabibona hanyuma tusha ubutumwa kuri Facebook tuvuga ko tuza kubatumira twabaretse kubaza kubaza n'ibindi bibazo bitandukanye bijanye n'ivyo mu mutwe kuko ari benshi bari badusavye ko twosura kubahamagara mukabishurira aka kabazo kiwe nako nyene muraca mukamwishura kumenya nimba ukurakara ugushavura cyane byo bifitaniye n'ikibazo cyo mu mutwe
ego murakoze cyane kuri icyo kibazo cya mbere yavuze ati kurota ibintu bikazoshika ibaza cyane cyane ibyo bintu bijyanye na no kugendereza jewe ka buhinga vraiment novuga nti kugendereza bivana n'umuntu uwo ari we wese avuga ngo ubona uzi ikintu ngo biteza kuzoba jewe nta buhamya nshobora kubitangira kubera mu bisanzwe kuko nari ndababwira indoto mu bisanzwe ni ibintu bisanzwe cyane kandi umuntu yamarota ivanye n'ingene yabayeho n'ibyo abayemo n'ibyo yumvira cyane cyane ibyumviro bikunda guca mu mutwe kenshi n'ibyo bikunda kugaruka iyo umuntu ariko ararota kuva rero yuko ibyo yarose biteza kuzoshika birashobora gushika ukarota ikintu yego kikabaho kigashika kuko umuntu arota mu bya ibintu babayemo bishobora kubaho cyangwa n'ibishobora kubaho bijyanye n'ingene donc isosiyete itunganijwe ego hanyuma kwinshi bijyanye n'uburakari n'ishavu ryinshi biba kuki biba bifite isano n'indwara zo mu mutwe novuga ni mu bisanzwe umuntu novuga muzima ameze neza n'umuntu agira ishavu akarakara mugabo agashobora kwirengera bavuga kwikontrola self control kwikontrola hama avuga ati ibintu nina shavura nkarakara nkagira ibyo nonona ebye abantu amategeko acatangura gukora muri icyo gihe uruvo muntu abafise nuvuga ubuntu budatunganye neza icyo bita un trouble de la personnalité mu gifaransa iyo umuntu bisanzwe afite personnalité iri equilibre ni wa muntu ashoboye gushavura avuga ati okay se ase ishavu reka ndabigeze ngaha biraje birituma nkora ibintu bitaroranye bituma abantu banyumvira uko nari bagaba bamajyazi najye kwitwa umugwayi wo mu mutwe entre guillemets kuko évidemment iyo udashobora gukontrola intuze ishavu ryawe uburakari bwawe nubwo yuko quelque part mu buntu bwawe harimo ibintu bitameze neza icyo gihe rero uca witura abahinga kugira ngo bakwigishe icyo bita le changement du comportement guhinduka kugira ngo umuntu abeho neza sinzi ko nagerageje kumwishyura umuvukanyi ari muri Kenya afise kutatahura ashobora gusubira akabaza neza ikibazo kugira ndagitahure neza
ego Aimable Nairobi watahuye inyishu uhawe na Pierre Clavier ntiwayitahuye
natahuye ariko ndumva umenga nikwiye neza uwo mwanya habaye ikintu ako kanya kirakaje sinuta ndakara ariko uko ngenda nyanariza mu mutwe niho ngenda uburakari buza umunsi n'iminsi ibiri cyane cyane yari nk'ikintu cyabaye kivuye ku muntu mbona adashaka kumenya kurokoresha yuko yoba yakosize nka batoya
ngira rero wowe uri mu murwi w'abantu babikishavu
yavuga rero ko kuguma bipanga mu mutwe umenga kuvamo kubyibagira yuko coba ari n'ikibazo kikeneye umuntu w'umuhinga
sinzi Pierre Clavier hari icyo mwumva mwongera ko kuziguro mwarimu muhaye
umva nako ndamubwira yuko mu bisanzwe kurakara ishavu ryinshi abantu twese nituremye cyo kimwe isoko agiraza kuntahura abantu twese turemye cyo kimwe novuga umuntu wese arafise ingene yubatse physiologiquement arafise arafise ingene yakuze novuga education kuko umuntu mu bisanzwe agizwe n'amaraso n'umubiri n'amaraso
akura ku bavyeyi hanyuma akagira rero nubuntu yagiye aratoratora aho yagiye aracha uko ukura mu muryango umuryango urafise ukuntu utunganye ibyo umwana agize iki kabuti kirazira n'ikibi ashavye cyane reka gushabura cyane si byiza akagenda aramenya ati iki kiremewe cyane cyemewe ama hari ibyo twiga duhuye mu mashure dutanga ishure tukigira ku bandi uravuga uti nko bujya muri rivi ndamukunda ugasanga nawe utabura kuririmba hanyuma rero en fait umuntu musanzwe agizwe ni na noye mikere umuryango agacagirwa kandi n'abagenzi ahaba inshuti y'abagenzi ku ishure gahura ugenda umuntu agenda arabigira ko rero hanyuma uburakari bwa cyane nako ndabwira ko bivana n'igihe umuntu yakuze hanyuma rero n'imbero cyane cyane yagiye araronga ugasanga ubuntu bwe bwaramaze kwicara dohora personalite yaricaye arafise ukuntu ameza atunganya ibintu hanyuma rero hari abafite ishavu ryinshi uburakari bwinshi nyine bivanye n'ingene bakuze n'ingene bagiye barabaho mu buzima bwa misi yose n'indero barose bahawe ugasanga bitwara gutyo bivanye n'ibyo bintu byose ndagiye kubasigura.
Murakoze cyane.
Abahinga baravuga yuko bien nta ngeso nini idashobora guhinduka hagiyemo ishaka nawe nyine nibaza ubwo burakari amaze kumenya ko bufise ataza kwigengesera akaramwira agenda arahinduka bukebuke kandi birakunze.
Yego, murakoze cyane gose Pierre Clavert. Turi buta ijwi rya Amerika ariko arayumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ariko turiko turagaruka ku vy'indoto kuri Facebook tuvyandika twabaretse yuko muza gushamo n'utundi tubazo mufise tujanye n'ubwonko canke utundi tuntu mwibaza ko dukora ku bibazo byo mu mutwe. Nico gituma mwumvise nk'ikibazo ca Aimable cari gishimikiye cyane kuri ivyo byo mu mutwe. Hanyuma rero ga Pierre Clavert, tugarutse kuri ibi vy'indoto, Aimable yarabivuze atari habarota bakarota bavuga abandi bakaruta bahoze kuki bamwe baruta bavuga abandi bakaruta bavuga ico hari ico kiza cerekana ku kami ka muntu.
Ego kesi na kesi iyo umuntu hari abaruta bavuga nivyo baruta bavuga baje baruta bavuga niko ndabibabwira no kuvuga ngo bafise ensemble iri superficiel no kuvuga ngo kesi na kesi uri kurarazirana mu kurazirana aho urazirana iyo ufite itiro bitameze neza bitari byinshi. Iyo mwisazi tira ili jishi, urarota mwono nisha gusoka kumukama ngo bivuge. Mugabo iyo itiro ali likeji, ali mwaga itiro nila kuye neza, urarota mbele ukavuga, hawa nama haguruka wakatanda, wakana natambuka, no, akatambuka sezi liye kagena, ungomo isaro, akena ugutori kilugwera, itiro nyo libali marita meze neza, itiro ili jishi.
Muki vuga kuri hivyo, ino sana tukui hanganira.
Iyo umuntu asize cyane ansoye profo ararota mbwo ntashobora kuvuga bajye barota bakavuga itiro ryabo riba ritameze ibyo ari itiro rike yavetse itiro ryinshi gose.
Yego Innocent, tugusabe ugume ku murongo wa telefone, turazi ko uri ku murongo ca tukwakira, ariko tujaniranye kano kabazo kuri abo muvuze ugasanga umuntu araryamye aravyutse ariko ararota aragiye muri frigo aragiye hari aratoye ikintu kera tukiri bato n'abavyeyi bacu jendatsiko barabivuga ati ubonye nk'umuntu avyutse akarota ariko aragenda kirazira kumukora ko ashobora guca umukanze agacagwa agapfa ivyo nivyo canke baba bafatira ku makuru atari yoga professeur.
Bo mu bisanzwe nivyo iyo umuntu ubone agize kuzeye amatarative nkajya kirazira kumukora ko nifaso brutal urumva kumwegera buke ukamukurikirana kugira ngo aheze ntuzeye destination yiwe hanyuma amaze gushika ahantu atekanye ugasubira ukamukora ko buke mugabo ntukimobilitaiza mu byure cyangwa mukubite kuko arashaka kugira ingorane nk'uko babivuze nivyo.
Hanyuma kujya kuntu nako usanga ngo hari habarota uri ruhande w'akamuvugisha akamwishura byumvikana ko iyo umuntu arota rero ariko ararota ubwenge bwe bwose buba buhari ashobora kumva uri ko aramuvugisha nubwo amase yoba yugaye.
Ego mutabura yuko muri sanga iyo umuntu ariko ararota avuga cyane cyane nabwiye yuko ansomeye n'itiro riba ari rikeya n'itiro rikeyi donc sevoyo iba iriko iraturura neza iriko irakora neza abari muri activite y'ubuzima bwa misi yose mugabo atari konsante kubera ikiro rya mutwaye bwo novuga ikiro ridakwiye ridakwije byangombwa ko ikiro rya kwije byangombwa ijo nashora nibishora kubaho mu isanzu nibimeze nakugira nti twese mu isanzu twese umwanya uwo ari wose twa mu ijoro dusinziriye twa turi mu ndoto zitandukanye z'ubuzima bwa minsi yose mugabo ntidushobore guca tubyerekana mu kutambuka cyangwa mu kuvuga kubera ikiro riba ari byinshi cyane ikiro itanga ikiro riremereye ariko ebye ikiro novuga risperse ritakwiye neza umuntu arashobora kuvuga cyangwa agatambuka akagenda mugabo ariko ararota nacyo gituma rero novuga nti muzeye ikiro afite nibyo rigize muzeye le gros y'ifiguro cyane cyane
Ego reka dusubire ku mirongo ya telefone turahera kuri Innocent twurana kwihanganisha twakugumije umanya munini kuri telefone Innocent amakuru uherereye he
Kimegogo cha Kenya aho bitwa Kakamega
muravuga make
Namaze
abari Kenya murakoze no musitse ko turonka ama telefone yanyu menshi muzohore gucyo mu biganiro byacu bitandukanye akabazo kawe kwa Pierre Claver
akabazo nari nshika je ndiko na gizindoto kira igishane iyo ndose na karoga ikintu kira ikizoba yo kizoba na nsiba ni kongi cyo cyangwa karoga Mwere mwoku mwafasha tuwana na gizi ndoto ni hati aja mwuzwe tuwane aliku kule mwende kari yushani ambazo kushika yambio kasa chinuchu yozana mrogogo anji kutawajara yatu mwende ya mwende wakuzi patano kwa mwende 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 kwa hivwa kuki
Nyingi gato uvu zengu mwafasha wa uwaro siki
Akaroro kaafi kati mwoku kumwafasha tuwana mwende wanji na jinsi ndio tuliko na mufasha mukuri bintu modoka byo yo watu nje ajazanye ko mu rugo rwo anje tubana ariko kubera na imaze injinde ne tubana rugo ndoto amaze gushika na kintu yajazanye ndi sasa kinashora kuza na mu rugo rwo anje kubera iyo ndi jinde tukino kira kuri bintu shana yaiza kuti tangu ni ndabi ni mwana gara go aye kishwa gutaurukiza
Deka tubanze dufate n'ikindi kibazo cha fundi na wari ku murongo hanyuma Pierre Claver habishoye rimwe fundi ikaze nawe ku ijuru rya Amerika.
Ego murakoze genoye mu Burundi.
Amajahe gafu.
Mu ntara ya Rutana.
Rutana namwe muvuga make.
Na mahoro.
Akabazo kawe ka Pierre.
Ikibazo mfite. Umuntu ibintu bijyanye n'indoto yo byikingira gute hajya umuntu agiye gusinzira hajya umuntu agiye gusinzira abona ko indoto zizi gutandukanye nabaza ukuntu umuntu yo byikingira nibyo nabaza murakoze
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho mu Rutana na wewe Pierre Claver turahera kwa Innocent ari muri Kenya ati charose nikiba kugira ngo amenye kitazoba arakirota mu biha izahe nsiguro abahinga batandukanye nka ba Fred mu byinsiguro bavuga iki kuri bari abantu barota ibintu bikaba canke babirota ntibibi ni impano n'ubutumwa bw'Imana ni iki
Okay burakoze cyane Fred we arabisigura neza arabisigura neza aho yerekana yuko umuntu cyane akunda kurota ibintu bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose agasigura iyo umuntu arose arose ari igikoko kije kumurya atanga isiguro arose umuntu aje bamucumise mbugita cyangwa icumu atanga isiguro byose ndabwo ndabwira ko bijyanye n'ingene na culture umuntu yabayemo sizigere mu kirundi bivuga
umuco
culture bira ngo murase la culture mu kirundi mva sizigere no isigura neza mu kirundi umuntu kubandanya rondira amajambo ikirundi kirakenye murabizi
ni umuco nakaranga ngira ngo yego
alo
ni umuco nakaranga kaho yegukira
ako umuco vala umuco imico nakaranga kigize igihugu kenshi na kenshi umuntu arota ibyo muri ako karanga ni mucho ego hanyuma kuvuga yuko ari ingabire umuntu aronka jewe no ibyo bintu kenshi na kenshi nkunda kubiha ikibazo kininiya kuko icyozi cyoco nuko twese turarota amatwarota ibintu bishobora kushika cyangwa ntibishike yego urashaka kurota ikintu kikazoshika kushaka kurota ikintu kizoshike ivyo mu bisanzwe tres normal n'ibintu bisanzwe cyane guca uvuga rero guca utanga isiguro ngo nawe ikintu kirashika ugashe ugomba kubigira nkanuze nka kayini regle general nibaza yuko umuntu aba yihenze cyane ego hanyuma kuri umuvuka yo murutana nawe ati mbega kugira ngo umuntu yikingire indoto byogenda gute kugira ngo umuntu yikingire indoto mu bisanzwe misaza yategereza kugira nozeye asombe soigne donc ni ukuvuga ngo kwirirwa utunganye umeze neza hanyuma ukagenda kuryama ahantu hameze neza ata bintu atanduru ihari atagwa mu ruhari atamabruit novuga menshi ahari kugira ngo ushobore gusinzira neza umaze gusinzira neza ukinjira mu itiro rimeze neza indoto uzorota mugabo ntacyo zizokubwira kuko nuzobyibuka nuzomenya n'uko warose twese turaryama tugacya mugabo ntitumenya ngo twararose ariko abahinga barabyerekana neza yuko tanke lo cerveau iba iriko iraturuna itembera ni nka filme ibiri kirazunguruka y'ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese hanyuma indoto zikaza mugabo ntihagire icyo zikugira ntihagire no kuzibuka ntuzibuke kubera ikiro ryawe riba rimeze neza cyane hanyuma ugaca wizibukira umeze wigira ku mirimo yawe ubuzima bukagenda neza mugabo iyo uryamye ahantu hatameze neza ukirirwa urakora ukaruha rwose ikiro rikamera nabi urumva indoto ziteza guca zigufata kandi ikakugira ni bo yego ukazibuka kubera itiro nako ndakugira yuko itiro riba ritameze neza
yego Stani utwihanganiye gato ku murongo wa telefoni ndabumva professeur urumva fundi ati umuntu yokora iki kugira ngo ntarote namwe ati natekane ajya miheza indoto rero si nziza ntacu zimaze yaba umwarota avuga ya harico zimara ku bwonko bw'umuntu
indoto ku bwonko zirakimaze kuko afite nariko ndakubwira ni ubwonko ni nka firme uburi kuraturura ni serivigo bizunguruka misaza utarose uwo wapfuye indoto zerekana yuko umuntu akiri muzima akiriho ni ukuvuga ngo serivo yiwe iguma itumba itembera izungurutse udufirime yabayemwo haba n'izoto izoto zikaza y'amafantazi makaza ni ukuvuga ngo indoto zifite akamaro kuko umuntu aba ari hafi ari mu buzima mu bisanzwe yego kuko utari kurarota mu bisanzwe ubu sevo yawe iba yahagaze sevo nayo ihagaze umuntu abapfuye
hanyuma bamwe batarota nabo harimo nk'iby'abahinga babahanurira kugira ngo bashobore mu bahanura kugira ngo bashobore kurota
kugira ushobore kurota urumva kugira ushobore kurota ni ukuvuga ngo iyo afite ujya nawe ugomba ukagira nozeye yeferanse uno munsi bo rero wirekere mu bintu byinshi uruhe ugira iki ama ucugira itiro ritameze neza arasiga ahantu ukabura itiro nawe urije ukazumva urakanga utajya ukangute mu bisanzwe uburose ama ugakangagurika icyo gihe urumva ni ukuvuga ko tosome itiro yawe mu bisanzwe ibajya bayi perturbe imaze kuba perturbe rero indoto zica ziba nyinshi
ego murakoze turi kumwe na Stani hamwe na Diodone turahera kuri Stani ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga
ego murakoze
uherere ga Stani
bo ndi Bujumbura mu Burundi
Bujumbura muvuga amaki
Bujumbura na neza turashima Frank muze neza
akabazo kawe
bo akabazo kanje ni kubijyanye n'ibintu by'indoto mu bisanzwe kenshi uyu muhinga yavuze ko ari igihe umuntu arota ibyaba yaryemo cyangwa akarota ibiba byaramushikiye biba byarafite ku buzima hari ikintu kimwe gikunda kuntangaza mu bijyanye n'indoto mbega ko hari igihe umuntu ashobora kurota ariko arakoroka ku manga nini cyane ndende rwose kandi bikaba byari byaramaze gushira mu buzima bw'asa na rimwe arakoroka ku manga cyangwa asa na rimwe yabibayemo cyo gukoroka ku manga mega iyo fenomeno yobishika gute kugira ngo seruvo igarukane ijya nico kintu cyo gukoroka n'ahantu hari hari cyane akabazo kanje na akobya nari ntanga byinshi nyinshi
hama bikugaruka ko kenshi cyane
ikabanye kenshi igakunda kuba kenshi
urakoze cyane ngaho ibujumbura bwira umunsi mwiza
yego
yego Dieudonné nawe turi kumwe
yego
uherereye he
nereye mu gisagara cya Gitega
Gitega ku mugwa mukuru wa politike namwe muvuga iki
nasha tuvuga neza ibintu byifashe neza n'akavura gahejeje kugwa
kabazo kawe kwa Pierre Claver muhinga twagutumira no munsi
akabazo kanje gahagaze ku kibazo cy'indoto
Allo turakumva
hari abantu bavuga ko ibyo barose biba n'abandi bavuga yuko ibyo barose bitaba mbega biravyagenze gute kugira ngo umuntu ashobore kuyumvamo yuko ibyo yarose byabaye hamuyunda akavuga ko bitabaye ubwo nk'ibyo babiva ku by'abantu dushobora kuba twirigwamo bikatugora gutahura akabazo kanje nako
urakoze nawe Gitega
ego
ego Pierre Claver turahera ku tubazo twa Stanyi atakunze kuroka kurota akoroka kumanga birava kukibwira ngo indoto y'umuntu yame ayibamwe atavyegeza bamwe muri kahise turajanira na niki bazo cuya twandike kuri Facebook we abaza igituma yama arota yahongotse amenyo buri gihe n'uyundi ngo yama arota ariko arangura amabanga yabubatse buri gihe
bisanzwe ngerageje kwishura umuvukanyi wacu ati amarota ariko arakoroka mu manga ya marota ariko aramuhongora amenyo cyane ya mariko ararota ariko arangura amabanga nubwo ni bon bisanzwe hari byo tubamwo haje tubamwo 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 n'isi yose tuzi ko tubibamwo hakaba hari ibyo twabayemo tukiri bato tutakibuka tukiri abana batoyi nk'uko bisanzwe nko nguyu arota ariko arakoroka nko mu manga no kurambega akiri umwana mutoyi yakuze gute yakuriye hehe yakina na bande byagenda gute ni hirya nyine by'ubuntu uri kurahonguka amenyo hari ibyo novuga umuntu yibuka byamubaye ko cyangwa atibuka byamubaye ko cyari byabaye ku mubanyi cyari byabaye ku mugenzi wiwe ugasanga byaragiye hahantu muri ya filime ariko ndabwira muri inconscient y'umuntu hama aribyo biza kugaruka rero arasifase iyo umuntu ariko ararota mu ijoro asinziriye urumva rero ndagomba kumusigura nti ndamubwira nti hari ibyo umuntu yabayemo cyangwa abamwo ibyo yabayemo atibuka na gatoya akiri umwana kuko iyo twakemo tukiri abana ni byinshi cyane ni tutinishene hamba rero iyo uri kurarota ni ukuvuga ngo ya filime iraturunda ukiri umwana byageze ibyo wakuriyemo umukino wakina ibintu byose bikaza bakaba ibyo bigaruka arasifase hamba cyane cyane ugasanga ni ibintu byakumaritse byarabaye gutera n'ubwoba bahura nibyo biriko biragaruka hanyuma kuri bijya mwabaye ari kabwa ati urarota ibintu bikazoba cyangwa bikaba ibyo nako ndabwira nari nameje kukisho ndababwira nti mu bisanzwe ni urashaka kurota ibintu bikazoba ubwo ushaka kurota ibintu ntibizobe bivanye n'ubuzima bwa misi yose umuntu abayemo birashoboka ni bisanzwe mugabo niko ndabwira ko umuntu atoshya bifata kome novuga ibintu general ni regle general donc ibyo ni ibintu bishobora gushyika fortuitement comme ça utoshye ubitangira uruhande ngo undoze ikintu giteza kuzoba cyangwa ni ngombwa giteza kuzoba ibyo nibaza ko atabizi na gato
hariho n'ababyitwaza bakavuga
allo
ego mubandanye
allo
mwari muvuze gute
narimvuze nta muntu wica abifata nk'intuze nka umugenzo yuko umuntu arose ikintu giteza kuzosha kiba cyangwa ntikizoba urumva kirashobora kuzosika cyangwa ntigishike bivanye na circonstances z'ubuzima n'ibisanzwe cyane ama sinzi umuntu wo murutana nibagiye ikibazo yambagiye mbere cyangwa nyibutaga byane
muracishuriye ko cyari cuyo avuga ati biherahe kugira umwe arote yibuka undi ntiyibuke mwari mwamaze kubisigura hanyuma ahuga kandi kabazo ga Pierre Claver haduho iyo abantu batandukanye baha insiguro zitandukanye indoto umuntu akakubwira ngo mu kimizurma ngo bisigurire uyu ndi yaza ngo kwera ngo Fred yavuze gutya ngo bisigurire kuki abantu babifatira ku madini babifatira ku mico babifatira kuki nuvuga ngo nimba mba muri Amerika indoto zande zisobanurwa n'umuco mbamwo nimba mba mu Burundi zigasobanurwa n'umuco mbamwo canke kubera iki bafatira ngo hari indoto za kimizurima abandi ngo hari indoto zike
voilà donc urumva aho ubaye ingene wakuze ibyubayemo uvuze ibyubayemo uvuga ngo umuntu arafise ibyo yemera azi ibyo asenga arafise voilà bizabe indoto zirakwataka zikwatakira aho uri nyene do uvuga ngo yesho kwatakira mu kimizirima aho ubaye ko abamizi basukuntu batanga isiguro y'ibintu abakatoliki basukuntu batanga isiguro y'ibintu uvuga ngo uko umuntu yemera niko tanansi gusigwa iziguro indoto ica igomba gufata intumbero no kuvuga ngo uri muri etazi muri Amerika umwana yakwenga muri Amerika akagira indi culture americaine no kuvuga ngo azorota indoto zijanye ni Amerika umurundi yakwenga mu Burundi azorota indoto zijanye n'imibereho y'abarundi
mbe hajya nutswa na duto turarota nubwo tudahora tubivuga utubebe akana k'amezi atandatu akana k'amezi abiri natwo turarota
koko kuko tutarose afete muzabizi wala y'umwana avutse servo yiwe imeze nka urupapuro rwera atakiza kiwe kiriko ugabo amaze kwinjira en contact na mama wiwe nubwo ngo servo yiwe iramaze kwakira umuntu yitwa mama l'image de mama est déjà plaquée dans le cerveau. Yoko image ya mama iramaze kumenyekana muri cerveau yiyo. Duba rero ajyamye ya image ya mama izoturuna urumva wa mwana azoyatawe kurota. Tang umaze gutaka icyo bita kuja kuyisi mu buzima indoto zo zitangura.
Aba amaze kurera utwana dutonya tw'utubebe usanga dufite nka 4 amezanye amezi abiri no kuduga. Hari gihe nk'akana yukareze usanga kariko karatwenga kandi katariko karavuga nako kaba kariko kararota cyane.
Kajana ikizi ya diindoto misaadu mwana, ego.
Hanyuma hariho akandi kagani mukinyarwanda no mukirundi karavugika. Umutindi aroti chababaye. Twumve ko ibiza mu ndoto, tubikwega, umuntu arakwega indoto.
Uru umugani, urakomeye cyane. Umutindi arota icyababaye. Bacha tuvuga yuko afete indoto misaadu. Ikunda gushingira cyane cyane ku kintu kiraje ishinga umuntu donc kiraje ishinga buri maki gutenak bien kirakunda kugaruka hanyuma evidemment umutsinda aroti cyababaye ndavuga ngo utakibabaye utaki kitigeze kiza muri servo ntakizopfa rwarose ni ko bisigura ego
abagendera ku myemerere imwe ngira ngo muraza kutubwira nimba nk'abahinga muvyemera canke mutavyemera hari ico bita alchimie bakavuga ati wewe ico yumviriye kikubaho nimba ushaka kuba mu mahoro yumviye ati uzotunga uzomeregwa neza ibintu uyumviriye bavuga ngo bikwege mu vyumviro vyawe bikube ko hanyuma ushobore kuzobishika kuko ngo ukwiyumvira kurarema uko kwiyumvira kurema umuntu rero abandanye yumvire kugira ngo agire indoto nziza hamazo zishike ko
ni byiza cyane ukwiyumvira mu bisanzwe kurarema jewe n'abana biwanje na Amerika ndabibabwira bon bari n'abahinga abahinga bamishibuye gose ba music came ba Jean Piaget barasigura neza wisanzwe iyo uyumvira neza positivement upositive akazoza kawe kebye karaba vrema keti na kesi umuntu aba icyashatse kuba ushatse kuba umukozi uraho umukozi amucukunda gukora ushatse kuronka ibintu ebye urabirondera ubi ushizemo ishaka hama nabwira abantu yaturire ko ibintu byiza cyane yaturire ko ibintu bizogenda neza hanyuma ushire imugambi imbere nuvuga ngo ama projet yiterambere haba ibyo biraba misanzwe kwiyumvira birema vrema bibaho uvuga ngo uyiko uyumvira ibyiyumviro byiza ibyo bizose biguma biza no mu ndoto zawe
hamindote yawe eje urayishikako ama kubirushikeko ushikugira en projet hanyuma indoto zawe ukayishikako ndagwa nka karoro ari umwana avuga ati jewe neza kuzoba umwenjenier neza kuzoba umudokter ebye yaramaze kurya tubiyako atavuga ati jewe ntegeza kubwira abavyeyi banjire muri no shure hama ndazoryiga nishaka ryaje ryose hanyuma indoto zanjye nduko umuganga ebye umuganga ukabonera mubaye ibintu nk'ibyo urumva indoto zirarema vraiment ivyumviro birarema ubariko twumviza ifoko uha umwanya ivyumviro byiza ugube wiyumvira wiyumvira ku bintu bibi navyo nyene biragushikira ego
hanyuma gapya claver ni gari none umuntu ashobora kwibaza ko indoto ari ingwara hari igihe indoto zishobora kuba ingwara kurota cyane umuntu arote kangahe kundi
igihe urumva tugiye aho tuba tugiye tuwatangira kwiyumvira rero za twinjira mu ndwara zo mu mutwe rero urumva indoto izoba indwara ryari n'igihe iyo umuntu arose acayirwa ameze nabi ugasanga ubuzima bwe bwose bwahindutse ugasanga ntabwo azashoboye gukora ugasanga yihebuye kubera iyo yarose ati narose umumbura umuvyeyi umuvyeyi wanjye ntibarantuze bagize iki ukatubona aciye areka no gukora nikoba na kimwe agasiza muri ivyo bintu umva icyo gihe indoto izazavuyemo ingwara ego nakaro nanze gatoyi ugaba urumva iyo indoto uzi hose hama ugaca uzigira ko ara letre ibyo zakugiye bakubwira ati narose ngiye yuko ngiye ku kazi baca banyica baca utu no munsi ngenda ku kazi hanyuma umukoresha urabizi utatonze ebye arakubaza mbe domande explication iratanze siguro convenga akazi kakaba gaheze umva dafite condition iyo ugiye ku ndoto zawe ukazigira ko ara letre ebyen zazatangwe kuba ibimenyetso by'ingwara
ego tuje ku yindi murongo wa telefone uriko Gerard ndayisaba ikaze ku ijwi rya Amerika
ego cyane turi kumwe ndi Burundi
ni Burundi amajahe
mukayanza
havugwa make
mukayanza n'amahoro cyane turashima uwiteka
ibiraya birenze ndazi ko ngaho mukayanza haboneka ibiraya byinshi
ibirayi birenze ikiro bagurisha amahera amajana n'ibirayi byiza gushyira ku magana atanu na mirongo itanu
numva biboneka uri mu yahe komune ngaho mukayanza
mukayanza ku isoko muri komune kayanza nyine
komune kayanza nuko rero akabazo kawe ku muhinga pia claver twagutumiriye
ego murakoze kutwijambo muri iki kiganiro turagikunda cyane najyo mfite ikibazo cyinshi iyo ndyamye nakunze kubona ibintu byabereye mu mabarabara cyangwa nk'ibintu biri byemyo rimwe na rimwe hari igihe usanga niko ndi halo
turiko turakumva
rimwe na rimwe rero hari igihe usanga natwe twaraye mu bintu ugasanga twaryamye cika tugasinzira tukarota ugasanga ibyo twaraye turarota duce tubibona amasomo yandi ntituzi yuko zoba ari ingorane dufite mu mutwe
turi kumwe ako kabazo pia claver yari yakishuye ugume ku murongo gato pia claver mutwihanganire turafitaniye ibibazo nainge kuvuga ngo turafitaniye ibibazo na leta y'u Burundi ariko n'ibibazo na leta y'u Burundi kwa FM zacu barazitwaye ntitwumvikana ngaho mu Burundi nico gituma hariho abakunzi b'ijwi rya Amerika batashobora kudukurikira kuri shortwave bigora sinzi ko mumusubiramo gato nyingene mwari mwisho yabandi Gerard mu majambo makenya yariko avuga ngo ngo iyo yiriwe arabona ibintu ngo arasura kubirota ngo ntazi yuko ari ibibazo byo mutwe bafise
oya ntibisanzwe ntango ari mutwe afise kuko iyo wabonye ibyo wumvise ibyo wabanywe ku munsi ugiye kuryama birashobora kugaruka ugasubira ukabirota n'ibisanzwe ntaho bisa bisana n'uburwayi bwo mu mutwe natekane areme nariko ndababwira ni abantu bose bazima bararota hama indoto ntibisanzwe nariko ndababwira ni indoto za kuba ingorane igihe umuntu zikiye zimubuza kubandanya abayeho ubuzima bwiza arabayemo ubwa kare kubera
imyitwarariko myinshi yagize bijyanye n'idoto ya rose. Ego natekane nta ngwara irimo na gatoke.
Ego Gerard Watomokewe. Gerard Watomokewe. Ugira umunsi mwiza ngaho mu Kayanza Gerard.
Murakoze cyane rwose mu kigo turaronka amakuru yanyu turakunda cyane.
Ntacyo tutazokora ngo umuyaronke nico natwe bwe tubereye. Urakoze.
Murakoze mujye mugire groupe ya WhatsApp ndetse turasangamo amakuru mudashyikiriza.
Irahari uze kutwandikira muri message tugushiremo.
Kuri iyi nimero nyine murata kuntora kumugabo mukoze.
Sawa ubwire umunsi mwiza.
Namu muhereye mwana n'ibintu byiza.
Ego mbega Pierre Claver hariya itiro riba mu micinga kuva umuntu akigenda kuryama hari micinga hayitiro.
Alo?
Ni kuva umuntu akigenda kuryama hari imice ingahe yo gusinzira ubwo ko mungahe byitiro gushika azovyuke.
Okay, voilà. En fait, urumva hariho bisabye umuntu agiye kuryama, rero bisa ngo akavaziko bisabye iyo ugiye kuryama direct mu giro mitiro biba ari byinshi, biba ari byinshi. Na kera rindi n'abarundi iyo bagomba gukwiba barahengera hajya bisanzwe uhaje gufungura uhaje gufungura cyangwa kuryama bisanzwe cyabingira nitiro gita kavaziko nitiro bari gishye cyane indoto zirota n'ushaka no kuzibuka akaba rero nitiro riba rikorera gabanuka harya umubiri uza waruhutse neza haya masaha 8 masaha 7 masaha 8 masaha 9 ubusinzi ritiro novuga riri leje azuri très léger ushobora kurota ugakanguka mbere kenshi na kenshi ni hamwe umuntu abyuka akagera no muntu kugira amabezo yiwe kuyihagarika n'izinzi kya gihe iyo afite indoto zihije urashaka kuzibuka kwibuka ibyo wari kurarota kubera ikiro biba biriko biratunguka ripunguka hama akaba rero rya kiro ryiyegere ridafashe bavuga ngo afite ikiro ridafashe hamwe uryama ukihengeka hama yasevura agatangura kuzira zunguruka rero ikwibutsa ibintu bitari bike wagiye uracamo urumva n'ibintu nk'ibyo mu isanzwe ikiro très profond cyane cyane nibijya iyo umuntu mu isanzwe aheje gufungura agategera akajya biyari kagomba gufata nubwo riba ari ikiro riri kose rikomeye byinshi yego rituma afete urota mbwo ntibibuke ibyo warota.
Ndabajije ako kabazo kugira ngo numve umwanya mwiza abahinga bavuga ko ari wo mwiza wo kurota hagati y'ubwo bwoko bw'amatiro mutubwiye nuwa.
Afete nababwiye nti afete ugisinzira deke utange itori kiro indoto ziba zitanguye ziba zitanguye mugabo rentansite yazo igendi novuga igendi igabanuka en fonction y'itiro gere rigenda rigabanuka ndetse bituma kenshi na kenshi iyo itiro ryagabanutse urarota ibintu hanyuma ugashaka kubisigura umuntu ti nariko ndarota mbona ibi nibi kuko itiro riba risa n'iryaheze mu isanzwe aro itiro riheze ebye ucusura alasifasi ucusura kuba ucusura gukomera kujya mu buzima bw'akazi kamizi yose haba ibyo uri kurakora ebye ku murango urumva dushobora kujya kurota ko wumva turiko turavugana ibintu umva silvo nta mwanya kuza kuguzura guturura ngo irikiturura muri ibinyene turimo ubu nyine ubwo naza kuryama mu ijoro ibitwa ndetse tuvugana birashaka kuza kugaruka rwa Diane yantelefonye ya tele hanyuma voila mugabo kubera itiro zo afite uko ringana afete nshobora kutabyibuka cyangwa nshobora kubyibuka bivanye n'itiro ryanjye uko risanzwe ritunganijwe.
Yego turi kumwe na Eric Biriho. Eric ikaze ku ijwi rya Amerika
cyane
uherereye ga Eric
ego Victoria Afrika y'Epfo.
Muri Afrika y'Epfo muvuga make murarota cyangwa nimurota?
Iyo ibyo ni bishikira umuntu wari we wese.
Akabazo kawe ku ndoto rero
akabazo kanjye ntabwo mu bisanzwe kajyanye n'indoto si ikibazo ku bijyanye no kwiyumva ikintu umuntu yakora buri kwezi.
Eric turiko tukumva nabi Dieudonné. Eric uramwumva neza? Eric twe ntitumwumva. Eric urashaka kuvuga kandi uti kijanye n'icyo?
Eric naje sinamwumva neza.
Eric suramo akabazo kawe.
ikibazo cyanje kijyanye no kwiyumvira cyane. Rimwe na rimwe birashika umuntu agashobora kwiyumvira cyane bivanye na nibibazo situation abarimo. Nabaza docteur ikintu umuntu yoshobora gukora iyo ari muri situation nkiyo kugira ngo ashobore kwevita kwiyumvira.
Ego Pierre Claver akabazo ka Eric muri Afrika yepfo.
Nakumvise mu bisanzwe Eric niba ariko aratwumviriza kwiyumvira bivanye n'ibihe umuntu arimwo ibisanzwe cyane ko mu bisanzwe umuntu yiyumvira cyane cyane bijyanye n'ubuzima arimwo, ushobora kuba uri mu bibazo, ushobora kuba uri mu buzima bwiza butunganye, ushobora kuba uri mu ngorane zitandukanye, hanyuma rero umutwe ugaca ukoreshwa rwose nibwo byiyumviro bikomakomeye cyane kugira ngo iyo situation urimwo ivemo uyivemo. Urumva ati mbega none wokora iki kugira ngo iyo ntuzeye ivyo byiyumviro bibi ubireke? Mu bisanzwe ikintu ubona uri kuriyumvira ko bwa atanyishe ushobora kugitorera, nababwira abantu benshi nti ntubwiye ikibanza, ntubwiye umwanya wacyo. Nova nimba ariko urakora igikorwa kanaka ukabona nturi nturi konsantre kuri ikiyumviro kanaka cyo kikiburya amahoro, no gusaba uhindure aktivite, uhindure igikorwa ariko urakora, hanyuma ukore ikindi gikorwa. Urabyumva? Uhindura igikorwa mu kindi birahindura n'ivyiyumviro. Nuvuga ngo nimba ariko urakora igikorwa ikinaka, icyo gikorwa ikinaka kikaba ubona yuko udashobora kugishobora kubera ibyiyumviro bibi urimwo, icyo gikorwa ugihagarike hanyuma wiyumvire ikindi gikorwa wakora, hanyuma ari ibyiyumviro bibi bikuremereye urondere umugenzi muja hamwe muganire kugira ngo umuganirire mbere kuri icyo kibazo cyawe urimwo, kumbure arashobora kuvamo inyishu hanyuma icyumviro cyawe kiguhanze yatora inyishu. Mu bisanzwe ibyiyumviro byinshi mu mutwe bivanye n'ubuzima buba urimwo, uteza kuva muri ibyo byiyumviro ukoresheje abagenzi, ukoresheje ruvuga guhindura akazi, guhindura ibikorwa warimwo, hanyuma ibyiyumviro davete na konsantrasiyo igakijya ku kindi gikorwa, aho no kuvuga ngo bya byiyumviro bibi bya biguhanze bica bihinduka.
Ego mu munota umwe kano kabazo k'umukunzi w'ijwi rya Amerika gashyize ku munota wa nyuma mu dukundire mu kishure Pierre Claver, b'abantu bakuze bishika iyo basinziriye bakikora ko petit besoin kwihagarika bito bito canke bariya abana navyo bija mu ndoto canke n'ingwara.
Urumva vyongora gutanga inyishu itomoye mugabo icyo nokubwira cyose abantu baro imyaka umaze gukura nuvuga ibyo byo kwifata bya metis de sphincter bikaba bikibaho naho utabara buri maso usanga byabaye mbere wacu akubwira sphincter zitaba zikimeze neza, n'ibintu bisaze cyane ku bantu bakuze bageze mu zabukuru. Arashobora kuba rota kurota kuya kwa abana bakiri batoyi batametizo do sphincter babe bafise yarose ni ariko aragira pipa kugira pipi, ni umuntu akuze rero avegere sphincter ziba zitakimeze neza, urumva arose navyo bica bigenda gutyo.
Yego murakoze cyane
kuba atarose aka yego nange rekamushiki.
Yego Pierre Claver Njejimana twibutse ko muri umuhinga yanonose ibijanye n'inyifato mukaba mukora kuri Centre Neuropsychiatrique de Kamenge ngaho mu Kamenge, ikigo kiraba bafise ingwara zo mu mutwe babatari bake barabazi no kwigisha ibyigwa bitandukanye bijanye n'inyifato. Niki murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo mudusigurire ejo nitwongera kudodora ku muryango wanyu muzo bikora nk'uko mwabikoze uno munsi.
Urakoze cyane Diane, urakoze cyane Vema. Nge nibaza yuko ntacyo nazokora kugira ngo mudodoye tuganire n'ibisanzwe kugira ngo tumenyekane ibitari bike mu bantu.
Urakoze cyane. Abandi dushimiye ni mwebwe mwariko muratwumviriza, abapfasoni nubwo mutatwakura murakoze kutwumviriza, ariko turashaka amajwi yanyu, turabakumbuye, turabanyoteye, muzoze muratwakura na mwebwe tuyage. Yakoze cyane rwose Dieudonné Cyubahiro yegeranije amajwi, yari kumwe na Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Engineer Chang. Diane Nahazwe ni jone abategure nongera ndabashikiriza mu isanga y'ino munsi, mushobora kongera kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mukanyige c'isaha 12 turaza kuba turi kumwe makuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira bandanya mwumviriza ibiganiro by'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho hose tubashikira muherereye mu makambi mu bisagara ahatandukanye turiho kubganya.